Radio i Judy Ameryka. Radio i Judy Ameryka ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ya Radio Ijwi ry'Amerika. Ikaze mwese makuru ya kakanya. Muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi na bagenzi banjye dufatanyije kuyabagezaho. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi bateguriwe na Abizi Bigirimana.
Maramutse Eugenie, turahera kuyavuga ku mugabane wa Afrika. Muri Mali, leta mfata kibanza ejo ku munsi w'Imana yavuze ko umukuru ajejwe iby'agateka kazi na muntu mu mugwi wa ONU uri kubungabunga amahoro n'umutekano muri icyo gihugu yahawe amasaha 48 yo kuzoba yaravuye muri icyo gihugu. Guillaume Ngefa Atondoko Andali yagirizwa kuba yaragize aho yegamiye ku guhitamwo ivyabona mu cegeranyo yashikirije kuri Mali mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi kabaye ku itariki 27 z'ukwezi kwa mbere guheze. Umugwi wa ONU muri Mali MINUSMA ntiwashotse ugira ico uvuze kuri iyo ngingo yafashwe na leta ya Mali. Abategetsi ba Mali bamaze igihe bagirizwa guhungabanya agateka ka muntu bakavuga yuko byakozwe n'inteko za leta zifadikanije n'abacangiro b'abarusiya bo mu mugwi Wagner. Ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere guheze ni abahinga ba ONU basavye amatohoza yigenga ku bishoboka kuba byarabaye ivyaha byo mu ntambara hamwe n'ivyihungabanywa ry'agateka kazi na muntu byoba byarakozwe n'iyo migwi ibiri y'abasirikare. Nayo muri Pakistan, Perez Musharraf yahoze ari perezida w'ico gihugu yaritavye Imana harejo ku munsi w'Imana n'inyuma y'ingwara yari amaranye igihe kitari gito yafiriye mu bitaro by'i Dubai. Yaramaze imyaka mu buhungiro, yarafise imyaka 79 y'amavuko. Kuri wa mbere niho indege imuvana i Dubai imujyana muri Pakistani aho azoshyingurwa nk'uko byatangajwe na televiziyo Geo News. Uwo yahoze ari umujenerali w'inyenyeri zine yafashe ubutegetsi kuri kudeta ariko ata amaraso asesetse hari mu 1999 abukugwa ko nawe mu mwaka wa 2008. Musharraf yemerewe kwivukurira indege yamujanye mu mahanga kwivuza mu gihe yariko arakurikiranywa ku byaha bitandukanye yakorewe muri ico gihugu cya yakoreye muri Pakistan.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Naye ku ntambara muri Ukraine, misile zibiri z'Uburusiya zaraguye mu gisagara cya Kharkiv muri Ukraine jo ku munsi w'Imana. Iturukanizo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters ryavuze ko misile imwe yaguye ku nzu ibamwo abantu. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ejo ku Imana ko ibintu biriko birayangara ku rubuga rw'intambara mu buseruko bw'igihugu ciwe. Avuga ko Uburusiya buriko buracucagira ibisasu vya rokete mu ntara zitari nke harimwo iya Chernihiv, Zaporizhia, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Mykolaiv hamwe n'izindi. Mu ijambo yashikirije jo ku munsi w'Imana, Perezida Zelensky ariko avuga ko Uburusiya bwongereje abasirikare bazibira inteko ziwe. Avuga ko umushikiranganje ariko wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak yamwemereye kuzo mufasha gusubiza inyuma umwansi. Leta Zunze za Amerika nayo yatangaje ku munsi wa gatanu ko izotanga imfashanyo ya gisirikare y'inyongera ingana n'imiliyaridi zibiri zirenga ko n'ibice 17 z'amadolari ku gihugu cya Ukraine. Ibigwanisho bigizwe na rokete zigenda ikirere kirekire hamwe n'ayandi masasu ndetse n'ibigwanisho. Tukibandanya mu yavugwa hanze y'umugabane wa Afrika mu makungu, umutegetsi kizigenza wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ejo ku Imana niho yafata ingingo yo kugirira ikigongwe canke kugabanya umunyororo w'abantu ibihumbi n'ibihumbi bafunzwe muri ico gihugu kuko bagirizwa kuba baragiye mu myiyerekano yiyamiriza leta. itegeko rya Ali Kamene riri mu bigongwe atanga muri mwaka imbere yo kwibuka revolution yabaye muri Iran mu gihumbi kimwe amajana 1979 bimenyesha makuru byegamiye leta muri Iran byarasohoye rutonde intonde z'abantu batazorabwa n'ico kigongwe barimwo abagirijwe gusumira urusaku ibindi bihugu bidacana waka na Iran abaharanira gateka ka muntu baciye banegura iryo tegeko rya Kamene bavuga ko ico kigongwe ataco kizohindura Muhammad Amiri Mogdadam wo mushiramwe rihananira gateka ka muntu muri Iran avuga ko inzira karengane zibwirizwa kurekugwa ariko kandi nababurejwe igufa nabo bagatabwa mu mvuto
Washington ijwi rya Amerika
Naye mushikiranganje uburuse migendera nyandi makungu Sergey Lavrov ejo kuwimana niho yashika muri Iraq yagiye mu biganiro ku bibazo by'amasoko ntanga nguvu hamwe n'ubukene bw'ibifungurwa byatewe n'intambara iri kirabera muri Ukraine umuvugizi w'ubushikiranganje bwa Iraq bw'imigendranire n'amakungu Ahmed Al-Shahaf avuga ko ari kumwe uwo mutegetsi ari kumwe n'umugwi munini w'abagwiza tunga hamwe n'abarongoye amakompanyi y'ibitoro na gaze mu Burusiya kumusi wa mbere no musi Lavrov ategekanya kubonana na mugenzi we Fuad Hussein arabonana kandi n'umushikiranganje wa mbere Mohamed Shia Al-Sudani Perezida Abdul Latif Rashid hamwe n'umukuru w'inama nshingamateka Mohamed Al-Busi
Urakoze Aloyse Bigirimana kuri aya makuru. Mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda haravugwa ubwiyongere bw'abangavu bakora uburaya bagamije amaramuko ariko babonye ubufasha babivamo nk'uko babyivugira.
Keretse amanye 100,000 ngareba n'ikintu jururiza ngahamwe n'abandi ibyo ndimo nanjye nkagira utenga bivamo ngabireka.
Banchakira nyine ngo akazi ko gucuruza gusa nago nigeza niga na gato
abo ni bamwe muri abo bangavu muri zimpera z'icyumweru Bujumbura mu Burundi hateraniye inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'Uburasirazuba bw'Afrika EAC yibanze ku mutekano w'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aya makuru hamwe n'ayandi radio yanyu bateguriye ni mu kanya gato ku buryo burambuye tubafitiye n'amakuru ya siporo n'imikino nk'uko mimenyereye ni mujye kure ya radio yanyu Indege y'ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kurinda amahoro muri Kongo MONUSCO yaraye ihanuwe mu karere ka Nyiragongo muri Kivu ya ruguru. Ingabo z'umuryango w'abibumbye zatangaje iby'iyo nkuru ntizavuze abakoze icyo gikorwa gusa ziremeza ko umwe mu basirikare bari bayirimo yitabye Imana undi akaba yakomeretse bikomeye. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma nibyo yabajije Jimmy Shukran bakomera umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika ukorera igoma mu burasirazuba bwa Kongo.
Indege ya MONUSCO ingabo z'umuryango w'abibumbye imaze guhanurwa bimaze gutangazwa muri aya masaha ya saa 11 z'umugoroba amasaha ya no mu mujyi wa Goma iyo ndege imaze guhanurirwa aharuguru ahangaha mu birometero 2 gusa uvuye mu mujyi wa Goma muri teritwari ya Nyiragongo aho ni muri groupe ya Rusayo. Rusayo ni imwe muri groupe zigize teritwari ya Nyiragongo aho iyo ndege yahanuwe irimo kuva mu mujyi wa Beni muri teritwari ya Beni iri kuzangaha mu kibuga cy'indege kugeza ubu abayihanuye ntabwo baramenyekana kuko mu itangazo ry'umuryango w'abibumbye section ya Kinshasa ntabwo rirashyira ahagaragara mu by'ukuri ni bande bahanuye iyo ndege gusa ubushakashatsi buracyakomeje kugira ngo abakoze ibyo bikorwa bamenyekane Jeffrey
Iyo ndege yari bwoko ki?
Iyo ndege ni mu bwoko bwa helicopter ni ndege ntoya yarivuye muri Beni urumva nyine ni ndege itwara basirikare ba MONUSCO mu buryo busanzwe.
Ubundi ako gace uvuga yahanuriwemo ni bande bakarimo?
Ubusanzwe agace teritwari ya Nyiragongo cyangwa se groupe ya Rusayo igice kinini kirimo ingabo za Congo FARDC ariko ikindi gice kikaba kirimo abarwanyi b'umutwe wa FDLR mu mashyamba yo muri Nyiragongo, akenshi byakunzwe kuvuga ko bakorana na FRDC, ariko kugeza na n'ubu ngubu ibintu FRDC bigihakana. Ariko igice kinini cya groupe Marusayo kirimo ingabo za Congo FRDC, ikindi kikaba kirimo ingabo za z'umutwe wa FDLR.
Iyo ndege se yaririmo abantu bangahe, hari abashoboye guhonoka?
Kugeza ubu biragoye Jeffrey kuba twamenya umubare w'abari muri iyo ndege, gusa mu itangazo ry'umuryango w'abibumbye yatangaje ko umusirikare umwe w'umuryango w'abibumbye amaze gutakaza ubuzima arapfuye, ariko undi yakomeretse. Ntabwo bari batangaza ngo iyo ndege yahagurutse muri Beni ifite abasirikare bangahe. Uwo ni umubare utaramenyekana kugeza amasaha, ni ibintu bigikurikirana.
Ibyo ari byo byose umuryango w'abibumbye uremeza ko iyo ndege yahanuwe, ni ukuvuga yuko atari impanuka isanzwe, ari igikorwa cy'intambara cyabaye. Kuba ibyo bintu bibaye umunsi umwe gusa habaye inama yo kugarura amahoro muri ako karere, urabona byateye mwuka ki mu baturage aho ngaho uherereye?
Nibyo, murazi yuko ku munsi w'ejo niho abakuru b'ibihugu b'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bateraniye i Bujumbura, ariko ibyavuye muri iyo nama ntibyashimishije abakongomani ba hano mu mujyi wa Goma. Muri amasaha tuvugana, abenshi bamaze kujya mu mihanda, nk'uko twari twabivuzeho mu kanya. Bateganijwe imyigaragambyo yo guhamagarira abantu kutajya mu kazi, kandi iyo myigaragambyo ikaba iri bufate iminsi itandatu nk'uko byatangajwe na bamwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu bwo muri Kivu ya ruguru. Imyigaragambyo yo kuvuga reka abaturage ntibishimire byavuye muri iyo nama y'abakuru b'ibihugu bya EAC. Nubwo kugizana n'ubu hataramenyekana impamvu yaba yahanuwe, ariko iby'inama y'abakuru b'ibihugu byo muri EAC yabari i Bujumbura ntabwo byakiriwe neza n'abaturage. Abaturage benshi babivuga bitandukanye, bakaba bavuga bati ibyo abakuru b'ibihugu bavuze nibyo basanzwe bavuga. Ukabona yuko umwuka ntabwo uri mwiza mu baturage. Guhanurwa kw'indege ya Monisco abenshi babibona yuko wenda ari nk'igikorwa cyo kubwira ingabo z'umuryango w'abibumbye ndetse n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba kuba noneho igihe kigeze bakajya mu bikorwa byo kurangiza imitwe itwaje intwaro hano mu burasirazuba bwa Congo. Kuvuga ati guhanurwa kw'iyo ndege wenda se byatuma Monisco cyangwa se ingabo z'umuryango w'abibumbye nazo zibona yuko abaturage nabo bamaze kurambirwa, ko ahubwo wenda bajya mu mirwano bagafatanya na FRDC.
Jimmy Shukran bakomera, tugushimira ukomeza ukurikirane iby'iyo nkuru, uraza kubitugezaho mu makuru yacu ataha yo kumanywa.
Murakoze namwe Jeffrey Mutagoma.
Bujumbura mu Burundi, kwa gatandatu iki cyumweru dusoje hateraniye inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba EAC. Basuzumye ikibazo cy'umutekano ukomeje guhungabana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Turabibaza mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatumye ko iyo nama, yashimiye abakuru b'ibihugu ko bamwitavye, yamenyeshije ko yabatumiye kubera rajwe ishinga n'umutekano muri kano karere ka Afurika y'ubuseruko. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje ko ari ngombwa ko barabira hamwe uko umutekano wifashe muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Perezida Ndayishimiye yamenyesheje bagenzi we ko kibaraje ishinga ari uko akarere ka Afurika y'ubuseruko korangwamo amahoro, kandi ko yizeye adakekeranya ko bose ariko babibona. Mu itangazo risoza inama Ijwi rya Amerika rifitiye ikopi, hagaragaramo ko hapfunditswe ko kugira amahoro atsimbatare mu buseruko bwa Congo ari uko intambara zihagarara hagati y'igisirikare cya Congo n'umuhari M23, ingabo z'amahanga nazo zigashira ibigwanisho hasi. Hapfunditswe kandi ko ibihugu vya Sudani y'Ubumanuko, Uganda n'u Burundi vyemeye kurungika ingabo muri Congo ko zica zirungikwayo vuba na bwango, nk'uko tubisanga muri iryo tangazo, kandi igihugu cya Congo kigafasha kugira izo ngabo zishike muri icyo gihugu neza kandi zikora akazi kazo neza. Iyo nama y'abakuru b'ibihugu nk'uko tubandanya kubisoma muri iryo tangazo, ni uko isaba ko ibyapfunditswe byose n'abakuru b'ibihugu bigomba gushyirwa mu bikorwa atana kimwe kivuyemwo, kandi ko amasezerano yose yapfunditswe urwego mpuzamakungu n'urw'akarere bigashyirwa mu ngiro, amategeko yose atangwa n'abakuru b'ibihugu akumvigwa. Iyo nama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu bya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Kenya, Tanzania, Uburundi n'Rwanda, Sudani y'Ubumanuko ikaba yaserukiwe n'umushikiranganji wa Afrika y'Ubuseruko, umukuru w'igihugu akaba afatiriwe n'urugendo rwa Papa muri icyo gihugu. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ari ubwa mbere ahonyoye mu Burundi inyuma y'uko ingorane za politiki zaduka mu Burundi mu mwaka 2015, niba Abarundi benshi bagarutse ku mbuga ngurukana bumenyi. Benshi bamenyesha ko banezerewe kubona uwo mukuru w'igihugu yishikira mu Burundi, ikigaragaza ko ibibazo hagati y'Uburundi n'u Rwanda byadutse aho mu mwaka 2015 byarangiye. Abakurikiranira politiki hafi muri kano karere k'ubuseruko bamenyesha ko ibyo byapfunditswe atamwizero munini babiha, ngo kuko si ubwa mbere abashamiranye basaba guhagarika intambara ariko ntibije mu ngiro.
Mu by'ukuri tubaye byiza mu gihe muri bihugu byose tubana, ibihugu bibanyi, habaye imigenderanire myiza, ibihugu bigasubira bikagenderanira bigahahirana. Turarindiriye rero iyo bitera bija, ni kenshi bafundika ibintu hama ntibije mu ngiro.
Ibyanditswe n'ubwa mbere byari byaranditswe nta kinini nyano uvuga cyahindutse. Rero no kuzoraba ko hari ugushaka koko kw'amahoro aza, nibitakunda hazoba hari ikintu koko cinyegeje inyuma abadashaka kw'amahoro aboneka muri aka karere kacu, bazoba gifise ingufu nyinshi.
Mbona yuko ku mpande zose atagushaka na guke kuhari kugira ngo izi ngorane zihagarare. Ucubona ko rero harimo gucengacengana kuri hagati y'ibihugu bibiri bitaniye amatati.
Inama nkizo z'abakuru b'ibihugu bya kano karere ka Afrika y'Ubuseruko ku mutekano muki urangwa mu buseruko bwa Congo zari zimaze kubera i Rwanda, muri Kenya ni Sharm El Sheikh. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi dukomereze mu Rwanda. Mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda haravugwa ubwiyongere bw'abangavu bakora uburaya bagamije amaramuko nk'uko babyivugira. Bavuga ko ubuyobozi bwabijeje ubufasha ariko ko amaso yaheze mu kirere, bigatuma nta yandi mahitamo uretse kuguma muri ubwo buzima. Mugenzi wacu Tuyishime Gloria yasuye abo bangavu hadutegurira inkuru ikurikira.
Turi hafi y'umupaka wa La Corniche cyangwa se Grand Barrier ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu mu karere ka Rubavu. Tuhasanze abana b'abangavu bari mu kigero cy'imyaka 15 bakorera uburayi. Kenshi abo bangavu ubasanga mu gashyamba kari hafi aho, ahakunze guparika abashoferi batwara za rukururana zambukiranya imipaka. Witegereje neza nanone urahabona imyenda imanitse yaba iyabo n'iy'impinja zifitwe na bamwe muri bo, bigaragara ko aha ariho bapfa. Uyu tumuhimbye tumukunde kubw'umutekano we. Tumusanze ahari kogera ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu aratuganiriza ubuzima bayemo.
Ni ukuvuga ngo iyo umugabo abonetse muza mwaha ngaha mwamara kuza mukabikora. Iyo mwahaje se wenda murangije kubikora yaba guha ngahe? Ko tubona se yaba ari inzira nyabagendwa wenda nta bantu babasagarira cyangwa se wenda bakaza kubashungera, ni nkako nabivuga ariko se hari abantu baba bahari wenda ngo babacungire wenda nk'abantu bagenzi bawe, bigenda bite? Yaba sanze bigenda bite?
Nuko nyine
ni ukuvuga ngo nta soni mama ufite na nke, ni ukuvuga ngo ahambona naho mwogera kandi ni naho murara?
Naho muri dushe.
Ntibatinya urujya n'uruza rw'abagenzi kuko twasanze benshi biyambara ubusa buri bari kwiyuhagira. Icyakora bakavuga ko batishimiye ubuzima babayemo, ko kubukora ari ukugira ngo babone amaramuko. Bakavuga ko kubugumamo ari amaburakindi kandi ko ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu kenshi bubizeza gufashwa ntibubikore, niko kugaruka mu buraya. Gusa bavuga ko bafashijwe ubwo buzima batazabusubiramo.
Keretse abamaye 100,000 ngareba n'ikintu gyururiza ngahamwe n'abandi, ibyo ndimo nanjye nkagira utenga bivamo ngabireka. Bose muyobozi nje bayambaye ndabwo nagaruka. Nanje kuko ndi kureba uri kumba aho bayambaye n'izina ry'Imana. Uwakongera kumbona mu muhanda yangwarira ibyo ashaka.
Ibi byateye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika gusura utundi duce ngo turebe niba iki kibazo ari rusange. Mu masaha ya nimugoroba mu gace kazwi nko mu byayi, ni agasantere k'ibikorwa by'ubucuruzi cyane bigaragara nimugoroba, ariko kandi uhageze ntubura no kubona abicuruza bacicikanira muri aka gace bashaka abakiriya. Tuhasanze umwana w'umukobwa utazi imyaka afite neza kuko ubuzima bushaririye yanyuzemo bwo kubura ababyeyi akiri muto, gusa twamumarira mu kigero cy'imyaka 16 na 17. Tumuhimbye Uwera. aho tumusanze mu kabare niho kenshi na kenshi aza gushakira indonke nawe binyuze mu koro buraya n'abagabo bonye bose asobanura ko ubuzima bubi yabayemo aribwo butumye kugeza ubu yitwa indaya nawe akava ku buyobozi mufashije ubuzima bwahinduka
mbashaka amafaranga yo kurya kumanywa kwara naho mfite uko kuba naho arigiye mburara arigihenja aba nyine bangire neza barangaburije bose ntabwo mbazi narabe babwiye abantu bose abayobozi b'ahantu bose ntabwo bumva ikibazo cyawe bato bakwirukaho ikintu bamfasha banshakira nyine akazi ko gucuruza gusa ntabwo nigeze niga na gato.
Ku rundi ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere, umuyobozi wunyirije ushinzwe ubukungu mu karere ka Rubavu Nzabonimpa Deogratias avuga ko bazagerageza kubashakira imishinga ibafasha no gusubizwa mu mashuri.
Hari ibiganiro bikorwa mu miryango itandukanye n'abafatanyabikorwa batandukanye, hari gushaka abo bana tukabegera tukamenya ikibitera ikiri inyuma ndetse no kubasubiza ku ishuri. Kubasubiza mu mashuri iyo biswa abana baba bagifite kuba bategura ejo hazaza heza binyuze mu mashuri no kubashaki kubahuza n'imiryango nterankunga ishobora kubafasha.
Gusa ku rundi ruhande umuyobozi avaho uburere buboneye buturuka mu muryango bikesaba imiryango gufata iya mbere mu kwimakaza uburere buboneye.
Ariko mu buryo burambye nuko umuryango nyarwanda ukwiriye gufata inshingano kugaruka ku nshingano yo kubaka uburere buboneye no kubaka umuryango utekanye kandi ufite ubushobozi bwo kwita ku bana kuko nibo Rwanda rw'ejo sinejo n'uyu munsi.
Uwimana Shakira n'umugore w'imyaka 45 umaze imyaka 8 akora uburayi ndetse rimwe na rimwe akabukorera mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abarizwa muri koperative abiyemeje guhinduka ya Gisenyi. Iyi koperative yiganjemo abakoraga uburaya babuvamo ubu biteza imbere binyuze mu mwuga w'ubudozi no kugurizanya. Uwimana avuga ko gukora uburaya ntaho byamugejeje akagira inama abakiri muri izo ngeso cyane abangavu kuzivamo ahubwo bagashaka ibindi byabateza imbere.
Cyankuye mu buraya kuko mu buraya nta kizubonamo kuko twarakubitwaga bihagije abana bacu bakarabonye mu mazu. Aho icyo nashishikariza abagenzi banjye bakibukora nuko babuvamo nabo bakajya ahantu heza nk'aho turi ubu ngubu tumaze kuba abagore ubundi mu muhanda ntabwo avangwe nge nari wa wundi wabandi umugore w'umugabo
ntabwo umwaje sinanabyemeye.
Ubwo rero nuko iki kintu ubumunzu hameze neza nashyizemo sima ku mafaranga kuri hano muri koperative.
Twagerageje gushaka umubare w'abakora uburaya muri aka karere ka Rubavu ntibyadukundira. Gusa raporo y'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurwanya agakoko gatera sida ugaragaza ko mu Rwanda habarirwa abakora uburaya basaga 25%. Inshuro nyinshi akarere ka Rubavu kagiye kavugwa cyane mu turere tugaragaramo uburaya bukorwa n'abakobwa ndetse n'abahungu bakiri bato. Ubukene buza muri zimwe mu mpamvu zituma abana b'abangavu bishora mu ngeso z'ubusambanyi. Mu gihe kandi aka karere ka Rubavu gakungahaye ku bukerarugendo bukorwa n'abantu baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze yabyo. Tuyishime Gloria, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Rubavu.
Aya makuru ya siporo n'imikino tuyahereye mu Burundi. Nyuma y'icyumweru cya 18 cy'irushanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi, ikipe ya Flambeau du Centre yaje ku mwanya wa mbere w'imfatakibanza. Ni nyuma yo gutsinda Olympique Star ibitego 2-1. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Iyo ndwi ya 18 yasozerewe kuri Nowimana n'urukino rwari rwitezwe n'abantu benshi rwahuje Musongati na Message Ngozi, aho Message Ngozi yatsindiye uwo mugwi wo mu ntara ya Giteka ku kibuga cyawo igitsindo kimwe ku busa. Uwundi mugwi wavyitwayemo neza kuri iyo ndwi ya 18 ni Vitaro yatsinze Atletico New Oil ku kibuga cyayo ibitsindo 3 ku busa. Umenyereza wa Vitaro Paris Sahabo ataratsindwa mu nkino zitatu zo mu gice cyo gusubiza phase retour amenyesha ko Vitaro ubu iri mu migwi iriko iragwanira igikombe.
Ndavye ivyerekeye igikombe haracari kare ko novuga yuko ntogitwara canke ntogitwara mugabo birashoboka kuko tumeze neza polo mama tuko turakora tuko turagerageza kwama dutsinda ama match dushoboye mugabo ni phase retour tumaze gukina match zitatu sino changira ko mvuge ngo igikombe ndakibona ariko birashoboka kuko turacari mu bibanza vya mbere bitatu vya mbere nibaza yuko nizo ziri imbere yanje zibiri ntiturahura bizodadanuka petetre ngira duhuye nazo umuntu akerekana yuko abishoboye.
Uwo mumenyereza wa Vitaro amenyesha ko Vitaro iri kwirasubira mu bihe byayo vya kera Parise 2
kuvuga yuko Vitaro ndiko ndayisubiza mu bihe byayo sinzi ariko twa turagerageza yuko yosubira kuba Vitaro imwe twari tuze kuko kuyisubiza muri bijya bihe si kintu coroshe ne kintu gifata igihe bifata umwanya sino twa turakora ibishoboka Vitaro isubire kuba Vitaro yitwe Vitaro basubire kubona ya Vitaro ya mitsinda ya Vitaro yari imeze neza
mu gihe umugwi wa Vitaro uriko uragwanira ikibanza ca mbere Top Junior yoyo iganwa kutamanuka mu cicaro ca kabiri kuruno w'Imana Top Junior yatsinzwe igitsindo kimwe ku busa na Rukinzo Vivier Bahati amenyereza uwo mugwi naho uri mu banza vya nyuma amenyesha ko yizeye ko bafise ubushobozi bwo kuzoguma mu cicaro ca mbere
mugwi twasanze mu kibanza cyari ciza n'ivyo mugabo cyo singorane gusa dufise ba matchi imbere yacu tari make ndafise cyizere yuko mu mpera za championnat zo badufise uburyo bwo kuba mu cyaro cya mbere nibyo ndavye abakinyi ekipe ifise ari bo benshi ubona ko urugero rwabo rutari hejuru cyane mugabo ndafise cyizere ko twicaranye tugakora tuzoba tufise umwanya tugira umwanya mwiza ngabo nabwo badufise ndafise cyizere yuko bizosubishika ko kugira ekipe igume mu cyaro cya mbere
mu zindi nkino zabaye Aigle Noir yatsinze Bumamuru ibitsindo bibiri kuri kimwe Buja City yanganije na Tigre Noir kimwe ku kindi Magara Young Boys yanyagiye Burundi Sport Dynamique ibitsindo bine ku busa Interstar yanganije na Kayanza United busa ku bundi nayo Flambeau du Centre yatsinze Olympic Star ibitsindo bibiri kuri kimwe ikifata ikibanza cya mbere vyifata kibanza Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Nongera ngushimire Desire kuri iyi nkuru dukomereze aya makuru ya sport n'imikino mu Rwanda Ekipe ya PLFC ikomeje kuyobora urutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda. Jean-Claude Munyandenda abahe inkuru.
Shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize. Imikino yari igeze ku munsi wa 18. Kuwa gatanu ikipe ya Gasogi United yatsinze Gorilla FC bitego 2 kuri kimwe kuri Stade Bugesera. Nyuma y'uyu mukino, umuyobozi wa Gasogi United Charles Kakoza yavuze ko intsinzi y'ikipe ye ari ikimenyetso cyo guhinyuza abajyaga bavuga ko impamvu Gorilla FC isanzwe ibatsinda ari uko aya makipe yombi yabaga yabyumvikanyeho.
Ntabwo ntekereza ko Gorilla nta na rimwe twakeneye dushaka gutsinda. Yaradutsinze kimwe nuko natwe twitsinze ntekereza yuko ibyo abantu bavuga ntabwo twajya gusubizana n'abantu ko babishaka ariko badutsinze babimerita batatwije natwe tubatsinze tubimerita urumva icyo cyo cyangombwa
uyu muyobozi arahamagarira abakunzi ba Gasogi United kurushaho kwiba hafi ngo kuko gahunda ari ugutsinda imikino yose umwe ku wundi
icyo duhanya si umwanya ni uguharanira gutsinda match turi imbere yariyo yose icyo nicyo kituraje ishinga so ubu match irarangiye tugomba gushyira imbaraga muri match ikurikira saba na resume saba uruba amjigo muri rusange kuba imbaraga bafite bazimiritipia kuko tujene imbaraga zikuje karindwi
ejo bandi kwa gatandatu habaye imikino itatu ikipe ya Rutsiro FC yanganyije na Mukura Victory Sport igitego kimwe kuri kimwe kuri Stade Muganda y'Irubavu kuri Stade Bugesera Police FC yatsinze AS Kigali ibitego biri kuri kimwe APR FC itsinda Sunrise igitego kimwe ku busa kuri Stade Golgota Nyagatare ejo ku cyumweru habaye imikino ine Espoir FC yanganyije na Bugesera FC igitego kimwe kuri Stade Kamarama Kairusizi kuri Stade Muganda y'Irubavu ikipe ya Marine FC yatsinze Rwamagana City ibitego bitatu kuri bibiri Musanze FC yanganyije na Etincelles FC ubusa ku busa kuri Stade Ubworoherane Musanze Rayon Sport nayo inganya na Kiyovu Sport ubusa ku busa kuri Stade Muhanga kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 18 w'imikino ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda ikipe ya mbere ni APR FC ifite amanota 37 ku mwanya wa kabiri turahasanga Gasogi United ifite amanota 35 AS Kigali ni ya gatatu n'amanota 33 ikipe ya kane ni Rayon Sport nayo ifite amanota 33 Kiyovu Sport ikurikiraho ku mwanya wa gatanu n'amanota 32 ya gatandatu ni Etincelles FC ifite amanota 33 Police FC ni ya karindwi n'amanota 27 ku mwanya wa munani turahasanga Mukura Victory Sport n'amanota 25 Sunrise ifite amanota 23 ikaba ari ya 9 ikipe ya Musanze FC ni ya 10 nayo ikaba ifite amanota 23 Gorilla FC ni ya 11 n'amanota 22 ikipe ya 12 ni Bugesera FC ifite amanota 21 Rutsiro FC ni ya 13 n'amanota 17 ikipe ya 14 ni Rwamagana City ifite amanota 16 Espoir FC ni ya 15 n'amanota 11 ku mwanya wa 16 ane wa nyuma turahasanga Marine FC ifite amanota 10 yari Claude Munyandinda I Kigali
urakoze Jean Claude Munyandinda iyi nkuru nayo tugezeje ku musozo w'amakuru twari twabateguriye muri iki gitondo amajwi mumaze kumva yegeranijwe na Geoffrey Mutagoma kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Ndabashimiye mwe mwese mwahisemo kubana natwe bararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika. Amahoro n'amahoro.